Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Ngiriyo mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka ukwe mu makuru yo kuri wa mbere genekezwe njya 24 kwezi no kwa mukakaro umwaka ni 2023 nayo akagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikibazo cyo kwinguruza cyabaye akabirahinga mu ntara ya Rumonge kubereke na gigitoro abanyagihugu bo muri iyo ntara bagasaba itorego umuti gico kibazo muraza kwikugana muri ano makuru aragabisha abagurisha ibitoro by'amagendo wo ni Colonel Mikishahari ubura amatawi ntara ya Kayanza akabishikirije mu nama ijyanye na bamwe mu badandaza bo muri yo ntara n'ibaho ibintu biko birayangara kubera igitoro cabuze muri yo ntara nayo makuru y'inkino nk'uko mubimenyereye ku munsi wa mbere umugwi w'urunani waratsinze umugwi wa Dinamo kuri imana mu mikino isozera ihiganwa ariryo bita playoff amakuru saya gusa mukanya inkuru imwe mukwayo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu or
ndasubiye kwa mwiriwe no makuru tahere kuri no nkuru ivunaguye mukenyezi aba ku mutumba mugomere wo muri commune n'intara ya Rumonge apfungiye mu gashoko inyamirama bi mu ntara ya Rumonge kuva ku munsi w'Imana makuru ava kuri uwo mutumba avuga ko mukenyezi yiketswe ko yarakoroye imbanya abishaka kuko yahora abonwa yibungenze ariko mu nyuma akaboneka nk'udafise imbanyi nyuma y'amatohoza y'abajejwe intwaro umukenyezi yavuye ajyanwa gupimwa ku bitaro abaganga bahava bemeza ko yahora yibungenze mu gipolisi mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko umukenyezi ariko akorerwa dosiye kugira ashikane imbere y'ubutungane muri iyo ntara nyine ya Rumonge abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko bafise ingorane yo kwinguruza kubera ibura ry'igitoro baba bava muri iyo ntara baja mu zindi ntara eka mbere no mu gisagara cya Bujumbura nubwo igiciro cy'ibitoro geruka kuduzwa muri iyo ntara ntikiboneka basaba ko coboneka ku mastasiyo ndo nkuru tibaze Janvier Habarugira
ukunguruza abantu mu gisagara cya Rumonge ntivyoroshe kubakibamwo basigura ko amapikipiki bahora bikora ko ubu ari make mwibarabara abakora ingendo ntonto baja mu mirimo itandukanye ngo benshi barasiba abandi bagacererwa kubera ko babura uko biyunguruza bake bagikora basigura ko hari ingorane y'ibura ry'igitoro co mu bwoko bwa essence amakuru ava ngaho mu ntara ya Rumonge avuga ko amastasiyo yose atabitoro bihari promotari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba aheruka gufata ingingo yo kuzohana umukuru w'agacimbiri umukuru w'umutumba umukuru wa zone barongoye ahazofatirwa ibitoro vya magendo mu gihe bazoba batabimenyesheje amakuru ava ngaho mu Rumonge akabandanya amenyesha ko ibitoro bikoreshwa muri iyo ntara ubu bikugwa muri Tanzania canke muri Congo abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bakaba basigura ko batadugije ivyo biciro batokunguka ibiciro kandi biramaze kuduzwa ku mamodokari ava mu ntara ya Rumonge aja mu zindi ntara no mu gisagara ca Bujumbura kuva mu Rumonge gushika i Bururi hagendwa hagati y'ibihumbi 5 na 10 mu gihe kuva mu Rumonge gushika i Bujumbura bishika bakarihisha ibihumbi 10 canke 15 aharishwa ibihumbi 6 abiyunguruza hamwe n'abunguruza abantu n'ibintu basaba ko igitoro coboneka kugira ngo izo ngorane zihere
mu bijanye n'ikena ry'igitoro mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza ngo umuntu wese azosubira gufata ariko agurisha igitoro cy'amagenda azohanwa bimwe by'akarorero byo bishyirwa n'usanzwe arongoye iyo ntara Colonel Mikishayo hari mu ntama yagiranye n'abadandaza muri iyo ntara ibyo yabishije mu gihe igitoro ahanini cyo mu bwoko bwa essence kimaze iminsi ari umuzibuye mu gisagara cya Kayanza mu icungaro yaho ingaruka mbi nazo zikabandanya zigaragaza mu kunguruza abantu n'ibintu nk'uko abanyagigo muri iyo ntara babyerekana n'inkuru tubaza mugenzi wacu Eddy Claude nini nahazwe
ingaruka mbi zibura ry'igitoro mu ntara ya Kayanza zirabandanya kwibonekeza abantu birabagora kwiyunguruza bivanye n'ibiciro by'itike yo kwiyunguruza bibandanya biduzwa akarorero kuva Bujumbura Kayanza hariho amafaranga 30 mu gihe yahora ari 1905 ngozi Kayanza naho ni amafaranga 10,000 mu gihe yahora ari hagati y'ibihumbi 4 canke 5 banyene imiduga yunguruza abantu basigura ko nabo babaguze igitoro cy'amagendo ku mafaranga y'umurengera muri kino gihe rero hari na bamwe mu biyunguruza basigaye basiba gukora ingendo kubera iryo duzwa ry'ibiciro. Akarero ni nk'umuntu yavuganye na radio Inzamba mu gihe yariko yipfuza kuja mu gisagara ca Ngozi ava mu Kayanza.
Basanze nyene ibiciro byahindutse bigomba bihindagurika. Ingozi twari twagenda ku giciro giciriritse ciza. Ariko uyu munsi nasanze ibiciro byahindutse kuva mu Kayanza n'Ingozi badusaba 10,000. Mu minsi yose twahagera 5, ikibazo batubwira ni ikibazo cy'icana ry'igitoro. Na cyane cyane nk'ibiciro by'imfungurwa bica bigenda bihindagurika bitewe n'icana ry'igitoro.
Buna mutari w'intara ya Kayanza remicisha hayo wewe aragabisha umunyagihugu wese azosubira gufatwa afisa amabido y'igitoro cy'amagendo mu makartier canke ku mitumba ko azohanwa bimwe biteye ubwoba acibwe hadabu irenge kure n'itekanijwe n'igitabo manavyaha
canke cyutse bagende bumubwire kuva uwo munsi ntanze ijambo agasubira gufatwa mu rugendo rwa magendo rw'ibitoro imana nizo mu marure ndabyumvise ana gukina bana kuna ko ndatwe na kwasa manga uwo tuzofata ariko ataje gitoro cha magenda fuse sasi sasi tatu yuga tuzo ichamande amwe atafaza nabiye procureur tindaze ko mu makode penale tibwo ndi gihugu zanga amanda ari 10,000 amanda ni 5,000 amanda ni 10,000 uzanga menshi ari 10,000 tuzo gucamande uko umuntu ashogenda kwitwara muri sasa ko twagucia amande y'umurengera hama leta bisaba avoka itoruburana.
Abanyagihugu nabo basaba leta gutoreza inyishu icyo kibazo kugira imirimo yabamwe nabandi ishobore gusubira koroha nka mbere.
Hirya no hino mu gisagara cha Muyinga no mu icungaro yacu haribonekeza umucafu utandukanye w'ibishishwa n'ibikamvugwa by'abaharira imisigati. Bamwe mu banyagihugu baharangura imirimo ntibatinya kuyamiza iyo micafu ibonekeza ku mugwa mukuru iyo ntara ya Muyinga no bibanza bimwe bimwe biwegereye musani wa komine Muyinga Amede Misago agamuriza ko hagiye gufatwa ingingo ruhasha Karine Dusabe aratubwira uko byifashe.
Urudandazwa rw'ibikaju ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga hamwe n'ababifungurira aho bidandarizwa canke mu mabarabara hatandukanye bo biri mu bigwizo mucafu cane muri ico gisagara nk'uko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bikemezwa n'intwaro. Amede Misago musitanero wa komine Muyinga nawe nyene arababazwa n'iryo suku rike rirangwa ku mugwa mukuru w'ikomine arongoye akavuga ko bategekanya gufata ingingo zitandukanye kugira ngo isuku giyongere. Uwo mutegetsi akizeza abanyagihugu ko komine arongoye igiye kurondera ishirahamwe rifasha kwegeranya no gukura imicafu ibonekeza muri ico gisagara.
Inzamba
mu rukurikirane rw'ikete ryandikiweho zarongoye kaminuza ya Burundi Pascal Firmin Ndimira yahoza kandi ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Mugenzi wacu Franck Kaza aributsa ingingo zafashwe icyo gihe kugira muri kaminuza agume hari umutekano na rya makartie yari mu micungaro haranga umutekano muke. Franck Kaza arongera akibutsa bari bagize komite irongoye kaminuza ya Burundi hamwe n'abanyeshuri bari mu rwego rw'abanyeshuri arongoye abandi muri ASEL kuva mu kwezi kwa kane mwaka w'1994 gushika mu kwezi kwa gatanu 1995. Igikorwa cy'abatuma bahura ku munsi wa gatatu ukwindwi itashe kugira barabire hamwe umutekano wa kaminuza. Abasaba kuva mu gacere bakavugira Clement Nkurunziza yararongoye iryo shyirahamwe ASEL icyo gihe kuko ariko ararenganywa. Ni mugiye mu ikete rya mbere yandikiweho zari umuyobozi wa kaminuza Pascal Firmin Ndimira yerekana ko ari washobora kweza Clement Nkurunziza ku byaha yagirizwa kuko bafashanyije ibikorwa bitari bike byo kunagura umutekano mu bigo bya kaminuza ya Burundi. Idonidona Bonfils Niyongere
mu ikete rigira kabiri ari naryo rya nyuma. Umunyeshamakuru Franck Kaze asanzwe ari umunyeshuri mu barokotse mu bwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka 1995 asaba ashimitse ko ahoza arongoye kaminuza y'u Burundi imbere y'ubwo bwicanyi Pascal Firmin Ndimira amumenyesha ko icatumye asubira kumwandikira uko hari abemeza ko ibyashikiye Clement Nkurunziza bitamwerekeye ko ku bwicanyi bwabaye atagitwara kaminuza. Abantu nabo bati ko Clement Nkurunziza yahoze arongoye ishyirahamwe ry'abanyeshuri ba kaminuza uza association de tidiado muri coba ari na kimwe mu bituma basaba kuyobandanya apfunzwe. Ivyo navyo bikaba byatumye umesha makuru Franck Kaze akora amatohoza yimbitse aho yerekana uruhara runini kwahoza rongoye kaminuza y'u Burundi Pascal Firmin Ndimira giranye na Clement Nkurunziza mu gufata ingingo zitsimbataza umutekano muri kaminuza. Frank Kaze arerekana ko Pascal Filimendi Mira imbere yuko agenwa mu mabanga y'ubushikanganje bw'ubuyinyi n'ubworozi yatwaye kaminuza y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Clement Nkurunziza nawe yatwaye ishyirahamwe ry'abanyeshuri ba kaminuza ya SEL kuva mu kwezi kwa kane nyene umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu. Ubwicanyi bw'abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'u Burundi bukaba bwabaye mu ijoro ry'uwa cumi na rimwe rushiri wa cumi na kabiri ukwezi kwa gatandatu ariko ruheshe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu. Ibyo bikaba byerekana ko atanumwe muri abo babiri yari afite icyo ashinzwe muri kaminuza y'u Burundi icyo gihe ubwicanyi bwaba. Frank Kaze arabandanya yerekana ubutwari n'ishyaka byaranze Pascal Filimendi Mira igihe yanarongoye kaminuza y'u Burundi aho hafatwa ingingo z'imigenderanire y'abatwara kaminuza n'abarongoye abanyeshuri basanzwe banarongoye ASEL mu guhanahana amakuru ajejwe umutekano mu bigo bya kaminuza. Ni ingingo zimwe zimwe zafatwa mu byavuye mu nama y'abanyeshuri nk'akarorero harafashwe ingingo yo gushyira amatara amurika hose mu bigo bya kaminuza no gushyiraho inzego z'umutekano. Ibyo byose byatumye muri icyo gihe Pascal Filimendi Mira atwara atamaraso yigeze aseseka kandi igihugu kikaba cyari mu bihe bitoroshe by'intambara. Buryo Kete Frank Kaze yibutsa ko mu kwezi kwa kane gushyika mu kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi icyenda na kane ibibazo byose byabazwa muri kaminuza y'u Burundi yaba ari iby'ishuri iby'imibano canke iby'umutekano byamenyekanishwa mu nama y'abahuza urwego mpanuza jambo rwiza n'abatwara kaminuza hamwe na komite nshingwantwaro y'abagize ishyirahamwe ya SEL ry'abanyeshuri. Abagize iyo komite bakaba batwaye kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kane gushyika mu kwezi kwa gatatu mirongo icyenda na gatanu. Abo bose bakaba bahura iminsi yose kuwa gatatu w'indwi bagahanahana ibyiyumviro. Frank Kaze akaba yanashoboye kwerekana abari bagize izo nzego uko ari zibiri akanasaba kuva mu gace rero bagatera akamo leta ikatezurira Clement Nkurunziza kuko ariko ararenganywa benshi muri bo bakaba bari mu Burundi.
Bufisi niyongere turagukengukiye makuru nkino nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru kuri uyu Imana niho hatangura inkino zanyuma zisoza iriganwa arizo bita playoff imigwe y'urunani na Dinamo ikaba ariyo n'ubu iriko igwanira igikombe cha playoff. Ejo mu rukino rwari rubereye ijisho umugwi w'urunani watsinze amanota 76 kuri 73 bitoroshe na gato ubukene bw'ikibuga ariko bukaba bwaribonekeje. Ni nkuru dushyizwa na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Mu rukino rw'ugurizo nkino za playoff Tigers y'Imakamba yatsinze Remesha amanota 69 kuri 57 urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi sinzi rwahuje umugwi wa Dinamo n'urunani ruca rurangira ku nsinzi y'urunani ku manota 76 kuri 73. Muri ayo umukinnyi Adama Diakite aturuka mu gihugu cya Senegal yatsinze amanota 79 ni mu gihe Landry Ndikumana basanzwe bakinana mu runani nawe yatsinze amanota 22. Urwo rukino rukaba rwarerekanye kandi ko abakunzi ba basketball basigaye ari benshi cyane aho ikibuga cya Departement du Sport cyarengewe gushyikaho abarorezi bamwe bicara ku mabati hejuru abandi burira ibiti byerekana ko ikibuga cyagutse cyo kwakira inkino za basketball gikenewe cyane. Mumenya kandi ko habaye n'akaryo ko gusezera abahagarikizi bakukurutse abo nabo ni Augustin Ndayitwaye ko batazira Mangope hamwe na Fabrice Mbanzabugabo batazira Rubobo. Mangope akaba agiye kuba umujejwe kwigisha abahagarikizi instructeur des arbitres mu rurimi rw'Igifaransa nayo Fabrice akaba agiye kuba umukomiseri w'inkino za basketball. Inkino za kabiri ziteganijwe ku munsi wa gatatu ku mugoroba iza gatatu nazo zibe ku munsi wa gatanu ku mugoroba aha mukamenya ko kugira ngo umurwi utware igikombe cya playoff ubwirizwa gutsinda inkino zine zose mu nyuma ugaca userukira u Burundi mu nkino zitegurwa ku rwego rwa Afrika bita ban. Ikindi ni uko muri iki kiringo cy'inkino za playoff abakunzi ba basketball basabwe gufasha muri kino gihe umuryango w'umukinnyi Florence Karume aherutse kwitaba Imana hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitanywe n'isanganya.
Imbere yo gusozera no makuru mukurikirana gakino kari giteka tunywere mu gakuza.
Tunywere mu gakuza na gakino mutegurirwa n'amashyirahamwe rigiteka na Movement Inamahoro mukagashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.
Mbese hani aho ndengana nk'uko umenga ntiwambonye ni biki Oya shafu nuha bubifata na nikuwele nariko ndi huta kugira sinha na wanda kaji.
Mbenda kuwazi.
Sa.
Ije nakubwiye waranga yo mpano ya rujongo.
Erega shefu bijya bintu wansanze ntivyo ukunda. Je narakubwiye ko mfise umuntu turi kumwe kandi tuzabana.
Nani yo ningorane? Ubije cyo kubuza kugira mariage. Ah kuri chance. Ni wanye nubirunga nari.
Oya nukuri jewe sino kuba ukagohemukira wose uzokubakana.
Lahira. Okay. Ure urahitamo kuva mu kazi. Chankwe merizo na gusabye.
Nadega chef, icyo nicyo cyo nkura mu kazi. Atakose nakose.
Dahira. Ako kagaye kawe. Abandi ko bemero barushiki. Umviriza. Kubu uzogaruka ku kazi wihanuye. Urabyumva?
Nira chef mbabari, ariko zamana yanje.
Ndombe pani. Namaki kumenga chef aragukari. Hewe, wagizi.
Eka waja joo karaheze. Chef amazimisa sawa ko tujyama na ndanka. Nonambwiye ngo sinzogaruka.
Wewe safa ni nawe. None nge ntiwari umuzi. Ahatse twaradukuye ntufitse.
Sa? Uti higatiwe. Ivyo bintu wabyubahuke.
Nonambwiye ko ncamba mu kazi. Wumva nari kubigenza gute. Kandi si jewe jenyine.
Oya jewe mfuma nemera kukava sishobora naho yogira gute.
Ukavamo kubeye. Ahubwo no kumushengeza akabiri wakavamo. Urabona. Ere gico ni cyaha gihano n'amategeko.
Mwere mugakuza.
Ni kuri na gakino kari giteka. Je dusozana no makuru ndabashimire mwese mwafashe amwanya wo kuyumviriza. Shimire n'abagenzanje bafashije kuyegeranya Ale Majesté barenga n'abashikirije kandi ifurije kuranirwa mu byane no mubanyu mugire iteka ritekana.